Hii ni Radio Izwi Amerika. Radio Izwi Amerika samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyonga. Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Muri Tanzania ibirori by'ugushingurana iteka wahoze ari mukuru w'icyo gihugu John Pombe Magufuli byatanguye kuri uyu wa mbere.
Kweli Rais Magufuli tunakukumbuka sana na vizazi kwa vizazi vitasimulia habari zako nzuri.
Uyo ni Prezida mushasha w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan avuga ko bibuka neza Prezida Magufuli kandi ko n'abazokwaruka mu bihe biri imbere bazomwibukira ku bikorwa byiza yakoze. Mu Burundi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yarasenyuye amazu, amashengero n'amashure ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia mu ntumbero yo kubamenyesha impungenge Perezida Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre. Idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia mu ntumbero yo kubamenyesha impungenge Perezida Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre n'itotezwa ry'agateka ka muntu mu gihugu. Timishimwa dufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Kuri wa gatandatu izo ntumwa ziyobowe na senateri wa Amerika Chris Coons zangeze muri Ethiopia kugira ngo zibonane na minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Abari bitabiriye iyi nama yabereye mu muhezo ni minisitiri w'intebe wungirije wa Ethiopia, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Demek Mekonnen n'umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Ethiopia ambasaderi Dina Mufti. Gusa nta bisobanuro byahise bitangwa ku biganiro byatanzwe na senateri Coons. Kuva amakimbirane hagati ya guverinoma ihuriweho n'ingabo z'akarere ka Tigray mu kwezi kwa 11, abaturage 100,000 bahungiye muri Sudani. Raporo ya guverinoma ya Amerika ihutse kwemeza ko igihugu cya Ethiopia gifite gahunda ihamye yo gutsemba ubwoko muri Tigray. Ivuga kandi ko ingabo za Ethiopia hamwe n'abarwanyi bitwara gisirikare baturutse mu karere ka Amhara bagize uruhare mu ntambara ya Tigray mu rwego rwo gushyigikira minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Kuri ibyo Amerika ikamisaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bivugwa mu ntambara. Umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga Dina Mufti yavuze ko ikiganiro na senateri Coons cyubaka kandi ko guverinoma ya Ethiopia iri mu nzira yo gusobanura aho ihagaze kugira ngo guverinoma irusheho kubyumva no kwiga iki kibazo.
Urakoze Tim. Abapolisi 4 ba Kenya bazoburanishwa ku cyaha cy'ubwicanyi inyuma y'uko umucamanza amenyesheje uyu munsi ku wa mbere ko afise ikirego bategerezwa gusubiza ku rupfu rw'umwongereza Alex Monson yitabye Imana igihe yari mu maboko y'igipolisi mu mwaka w'2012. Idonido kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Abapolisi Naftali Cheng, Charles Wangombe Munyiri, Baraka Bulima na John Pamba bashinjwe kwica Monson wari ufite imyaka 28 y'amavuko ukomoka mu muryango ukize mu burasirazuba bw'Ubwongereza. Monson yabonywe yapfuye muri kasho ya polisi nyuma yo gutabwa muri yombi azira kunywa urumogi. Polisi yavuze ko Monson yazize kunywa urumogi rurengeje urugero, ariko nyina umubyara Hillary Monson yabwiye urukiko ko umuhungu watigeze ari imbata y'ibiyobyabwenge ubwo yitabaga Imana. Raporo ebyiri z'abaganga ba guverinoma biro ntaramakuru Reuters byabonye icyo gihe zavugaga ko Monson yapfuye nyuma y'ingaruka zo gukubitwa mu mutwe. Byagaragaye ko habaye guhishira ibyabaye no gutera ubwoba ababibonye. Urwo rubanza ruje nyuma y'iperereza ryatangiye mu mwaka wa 2019 ku cyambu cya Mombasa. Rubonwa nk'ikigeragezo cyo kureba niba abashinzwe umutekano ba Kenya bashobora kubazwa ikoreshwa ry'ingufu rirengeje urugero no kwica bitanyuze mu butabera. Umucamanza avuze ko yishimiye ikirego cy'ubushinjacyaha bushaka ko abaregwa uko ari 4 baburanishwa icyaha cy'ubwicanyi bwakorewe Monson. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso cyatanzwe mu rukiko cyerekana ko Monson yahohotewe ari ahandi hatari kuri sitasiyo ya polisi nyuma yo gufungwa. Abatangabuhamya 45 barimo abofisiye muri polisi batanze ubuhamya mu iperereza.
Urakoze Eugene. Igihugu cya Misiri gifise umugambi wo gukora incandago Sinovac za COVID-19. Je ni mukankusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Guverinoma ya Misiri ifite icyizere cyo kuzabasha gusinya amasezerano n'isosiyete y'Ubushinwa Sinova Biotech Limited mbere y'impera z'ukwezi kwa gatatu kugira ngo urukingo rwayo rwa virusi ya corona rukorerwe mu Misiri. Ministri w'ubuzima Hala Zayed yavuze ko ibiganiro hagati y'impande zombi bigeze kure kandi ko Misiri yasabye guverinoma y'Ubushinwa gufasha mu bijyanye n'ibiciro by'uruganda mu gukora urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru afatanyije na ambasaderi w'Ubushinwa I Cairo, Zayed yavuze ko Misiri yizeye kuzaba ihuriro ry'inganda zikora urwo rukingo byaba kurwakoreshwa mu karere cyangwa ku mugabane wose wa Afurika. Nta bisobanuro birenze byatanzwe. Sinovac yatanze miliyoni 160 z'inkingo zayo za COVID-19 mu bihugu 18 n'ibindi byo mu karere harimo n'Ubushinwa nk'uko umuyobozi mukuru w'iyo sosiyete yabivuze uyu munsi kuwa mbere. Misiri yakiriye inkingo za Sinovac ariko yatse n'izindi 650,000 zakozwe n'indi sosiyete y'imiti y'igihugu cy'Ubushinwa Sinopharm. Ministri Zayed yavuze ko Misiri yiteguye gufatanya n'amasosiyete y'Ubushinwa akora inkingo nshya za virusi ya corona mu cyiciro cya gatatu cy'igeragezwa ryazo. Misiri yanafatanyije mu igeragezwa ry'inkingo za Sinopharm mu mwaka ushize.
Tugushimire Eugenie. Ibyatohojwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekana ko inshandago z'isosiyete AstraZeneca zikora neza ku bantu bose bakuze. Ido nido na mgenzi wacu Frederic Ngundikije.
Isosiyete ihingura ibiti AstraZeneca uyu munsi kwa mbere yatangaje ko urushandago rwa COVID-19 rwayo rwakiriye abantu bose bakuze baruhawe nyuma yaho Leta ya Amerika irangirije ubushakashatsi yakoze bwari burindiranywe igishika. Ibyo bishobora gutuma abantu basubira kurugira icyizere no mu bindi bihugu kandi utangwa no gutangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isosiyete yavuze ko urwo rucandago rwakingiye abantu icyiza cya COVID-19 ku rugero rwa 79% barimo abatama kandi ko mu bantu bose bemeye kurufata muri icyo gihe cy'ubwo bushakashatsi atanumwe yarwaye canke ngo aje mu bitaro. Abarongoye iyo sosiyete bavuga kandi ko abashakashatsi babo basanze atamakenga urwo rucandago ruteye ajanye n'ivyari vyaratangajwe mu bihugu vya Buraya kurutuma amaraso yararutewe avurirana. AstraZeneca yaciye itangaza ko igiye gusaba uburenganzira mu minsi ya vuba bwo kurushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izindi nshandago Pfizer, Moderna na Johnson and Johnson ziriko ziratangwa ku bwinshi muri Amerika muri iki gihe.
Ayo yari amwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru yatangurire ku gihugu cya Tanzania hibirori zo gushingurana iteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli zatanguye kuri uyu wa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera imbere yuko ashingurwa ku munsi wa gatanu tariki 26 y'ukwezi kwa gatatu I Dodoma ku mugwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu. Uburundi bwaserukiwe n'icyegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Clave niyo nkuru umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezerwa bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe I Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye byabereye I Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afurika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ni we yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afurika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afurika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afurika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashyizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, Prezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umujyango wa Afrika y'ubuseruko ufite icyicaro muri Tanzania. Ati turi hagufi yawe tuzo gushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubira inyuma twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire
wa Tanzania wako nyuma yako
muri yo migigwa Burundi bwaserukiwe n'icegera cyo mukuru w'igihugu Prosper Bazombanza
nous sommes en douleur extrême nous partageons cette souffrance car
Bazombanza yashikirije ko Burundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli ati twebwe tubereye imboneza umuhanuzi impanuzi wa jambo umwizigirwa ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose
makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza murakoze cyane
kanatsinda icyo gihugu ni nkora mutima ku Burundi nico cyakiri ibiganiro byavuyemo amasezerano ya Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiyane za politike igihugu cy'u Rwanda nacu caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente
on behalf of his excellency Paul Kagame the president of the republic of Rwanda
ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turaburira igihugu n'umuryango wabuze ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka
jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane
mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mucuwo asubiriye Magufuli
alisimama kama mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele
ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara ati je mwumva mvuga ndabisubiyemo ndumukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo igyoragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika
pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika
uwo muhango witabye kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umujyango w'ibihugu bigize umujyango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora uka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike inyuma y'ibisagara bya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga ca nyakwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar izinga yegamiye igihugu cha Tanzania hanyuma zojanwe i Mwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61 leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima Pierre Clave n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Clave mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kwijoro n'umuhingamo byo kuri uyu w'Imana umuntu umwe niwe bimaze kumenyekana ko yasize ubuzima inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
umuyaga wari mwinshi rwose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe bose barayihanze bose barayihanze hariya haruguru hose barasambutse iyo hakurya hose barasambutse abantu benshi barayihanze
ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Musanga asize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yajebe n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse
Hai marere numba babatiyo saragiye kuko umuvuro wamaze gutemba biyo ruguru umuntu ze mu muri rirare kwa bunya amazi atutera ati byakunda ko ashaka kumba hajya ngo muhungire hari hayi mbere yose je amutiyeko
hai wanyenye ne impanuka nyene nk'iki kubera hari umuyaga wari mwinshi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe aha bose barayihanze bose arayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze nyine amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi
asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato
nk'abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo bakanikaho abana hariya nk'abana benshi natusanga nk'ubu niba nyine yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaho benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barayo batarasa aho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uwo bayijyamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakino kajyaho
muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura yimwe amazu arenga 150 n'amacengera 5 n'ishuri rimwe byasudutse abahatuye bibaza kwitunganya wari iby'imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi ntihakunda kuko yaba ubuzi bw'ubuzi bwaso batwoca dukora gute kumenya ko byogenda icyo mudufasha ahubwo gacura ubuzi buca buhagarara cyo buhagarara kwe kujya guhindara umuntu Bujumbura biragoye kare kare ubwo uragwana ukagwana bigakomera nyine ikintu twasaba nuko leta yacyo dufasha kwe n'ubundi bwo tubona umengo ni kibazo
bisanzwe turiko turanga mu Kanyosha igituma inzigo ndakuba magurika keshi hari higihe usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masike ari imiserege mito mito kandi gacicamo amazi menshi bigatuma n'inzuzi yaho zibomagurika uriko araraba Kanyosha nzima siyo inzuzo kwama zirabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwa ku bwinshi bitumwa n'ibyo by'imiserege bigatunga kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye ari umusenyi
umugabo ari mu bajeje intwaro ku mutangazo bigasanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
usanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzuramenye agerageze kuzara yakorekta agira karugari ajya muri pwizare aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibavyumva kumuri cyane ko bafite n'amaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize pwizare mu rupangiwe ashabona kumenga iparasera wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera uwundi atera uwundi gushika
abamikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wama
isi umuntu waka indarura yaka utayifite naho ushira abanyene imvura icyari kiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangari nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca baraba twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afite amahema ugasanga abaye mu ihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu baba basidutse ku budafite uburyo kuko kera cyayisanurira ego
iyo twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji yagejeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijyanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa by'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji w'ugufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize yizanije imbere y'umunyamabanga ntaregayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyine n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'itendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa by'ukugira isukurwa ry'ibiya n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buke ariko ubu gushika ubu twamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwiye n'ubundi bushikiranganji bwije gasaba leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazajya uburyo bukwiye kuzatubonye dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twafite sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare kwaga turajya amapedofe akaza amantepize bigateba ubu dufashe ubwami yuko twebwe na bene gihugu ibyo dushoboye kwamba kuko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigine mfata k'ibanza byatanzwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akaba yahasize ubuzima Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
tugushimire Eloge tukiri mu Burundi abarundi bamaze gupimwa ikiza cya COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse mu gihugu haraheze umwaka barenga 200,000 muri abo abasanganywe uwo mugera ni 2,618 192 muri bo baracari ku miti n'abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba Imana ni 6 byashyikirijwe na Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inkuru y'ijwi rya Amerika byifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya icyo kiza hakiriho intambamyi amenyesha ko hakiri abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira
birababaje rero umuntu ashobora kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ikindi dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko agwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana. Uyu rero batashoboye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora. Cyo tuba twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi yari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 sanga biko bari yubikira igihe yabitabira kabwira ati ni yubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu vyubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe babigira basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira yari gripe isanzwe nikaratusi yo bafashe muga basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu. Nibareke kumva yuko kujya nyine cyo bari mu kwizu cyacu cy'Uburundi aguma bivuga coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira akigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntabihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca yinjira muri logiciel ku buryo acaronka rendezvous akagenda kwipimisha muri NSP azafise rendezvous hanyuma certificat yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca ashobora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yavre agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihabwe.
Ku bijyanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijyanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Desire Atungimana kutusomera iyo nkuru. Mu Rwanda naho abakorera ubucuruzi mu kibanza abantu bategereramo itereni cya Nyanza baja cyangwa bava mu karere ka Bugesera gaherutse gushigwa muri guma mu karere baremeza ko batanguye guhura n'ubuhombe ku buryo mu gihe ataco hinduka bashobora guhagarika ubucuruzi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda.
Mbere yuko aka karere gashyirwa mu kato abagenzi bava cyangwa bajya mu Bugesera banyuraga muri gare ya Nyanza yubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, uru rujya n'uruza nirwo rwatumaga abakorera ubucuruzi banyanye muri iyi gare bunguka. Ijwi rya Amerika ryahasuye, iyo uhageze usanga hari imodoka zitarenze eshatu nazo zitegereza abagenzi zikamara umwanya munini zitaruzura. Ikibazo gikomeye nicyo abahakorera imirimo y'ubucuruzi, buri wese umusanga mu iduka rye yicaye wenyine, abandi biyumvira radio, bose icyo bahurizaho barataka igihombo.
Nta modoka n'imwe iri muri gare hano, rero dufite ikibazo cyane nk'abacuruzi. Urabona ni restaurant ariko nta muntu n'umwe urimo, byatugizeho ingaruka n'ibihombo byinshi. Nyuma y'ejo nibikomeza gutyana n'ubwo nzagaruka hano nzafunga kugeza igihe bazarekurira.
Kuva mu gitondo maze gucuruza n'umuntu umwe amafaranga 1800 kandi aya masaha byibura nabaga, iyo nabaga nacuruje makeya ni nka 50.
Nta mukiriya n'umwe kuva mu gitondo burya ba Bugesera nibo batuviriraga mu bintu byose budahagaze. Ni igihombo gikomeye pe,
urabona nk'ubugare isa nkaho nta bantu baba bayirimo kubera nyamatsiko. Nta n'uwatubajije
nuko ntigeze ducuruza twakigize cyane iyi ni nka lockdown kuko twebwe dukunzwe na Bugesera na Nyamata urumva ibicuruzwa byacu nyine ubu turahomba nta kundi
kuva mu gitondo nta ni spana ndakora rwose
aba bacuruzi baravuga ko nubwo muri ibi bihe ubucuruzi bwabo bwahombye banyiramazu bakoreramo baracyaba ku bukode hakiyongeraho n'imisoro bakomeje kubarirwa umunsi ku munsi
turimo turishyura amazu tukishyura imisoro kandi nta nyungu rwose ni ibihe bikomeye nka nk'umunyamakuru dukoreye ubuvugizi bafungure rwose kuko hariya ni nk'ikigali ni ukuri
ya imisoro irakomeza na bukode burakomeza nta gihindukaho na kimwe
ndi ndakodesha mfite n'abana
na ba nyiri ibibanza bagomba kutwishyura uwatse ubuzima bwahagaze nyine umva turi kubyibazaho nyine njye nahita mfunga nkataha
umwaka ushize nibwo leta y'u Rwanda yari yashyizeho ikigega kigamije kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma na COVID-19 ku ikubitiro icyo kigega cyari cyashyizwemo miliyari ijana amafaranga y'u Rwanda agamije gufasha abacuruzi kongera gusubiza ubucuruzi bwabo uko bwahoze mbere y'uko iki cyorezo kigera mu Rwanda umwe mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya Amerika yemeje ko nubwo leta yabashyiriyeho iki kigega bitoroshye kubonamo inguzanyo Bwana Jean Paul Habumugisha akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kigali
iyo nguzanyo rero biragoye kuyibona harimo amananiza menshi narabigerageje kuyisaba ariko harimo amananiza menshi ku buryo kuyibona bigoye cyane umuntu rero agahitamo kubyihorera ibyo byose basaba njyewe narabibahaye ujya muri banki usanga ukorana nayo ukagira bakakubwira ibisabwa byose ukabibahereza njyewe rero narabibahaye banki nayo ikakubwira ngo ni ugutegereza nyine ngo biva muri banki ngo bikajya muri beneri bakaba ariyo yapuruva ko uri buyabona ayo mafaranga noneho rero ni ugutegereza igihe nawe utazi igihe bazagira bazapuruva ayo mafaranga ngira ngo dusabye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ubu rero narategereje ibyo byangombwa byose narabitanze narategereje amaso yaheze mu kirere nabaza muri banki yanjye nyine bakambwira ati ibintu rero birimwo amananiza menshi ati ni ugutegereza nyine nta kindi wakoraho
hari ikindi cyiciro gikora ubucuruzi buciriritse bo batangaza ko batatinyutse kwaka izi nguzanyo bitewe n'uko imikorere igenda ihinduka umunsi ku munsi bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko dutangaza amajwi yabo bavuga ko hari ubwo bazinduka bakumva bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa mu karere bakemeza ko batatinyuka kwaka inguzanyo bazishyura kandi babona imikorere irushaho gucumbagira Minisiteri y'Ubuzima yo iherutse gutangaza ko uturere twashyizwe muri gahunda yo guma mu karere byatewe n'ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 bwahagaragaye iyi minisiteri igasaba abaturage gukomeza kugira imyitwarire myiza ikumira icyorezo cya COVID-19 kugeza nibura hamaze gukingirwa abanyarwanda bangana na 60% ni ukuvuga abasaga miliyoni 7 iyi minisiteri itangaza ko icyiciro cya mbere cyo gukingira kigeze hafi ku musozo kuko ku nkingo 1,341,000 zagombaga gutangwa hamaze gukoreshwa 333,353 zingana na 97% Asumta Kabuye Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta
bakunzi baradiye ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno I Bunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kuberekiza cha COVID-19 turashimiye kandi Fasil Gedeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Edi Gwema niwe yabihagarariye kuri mikro ari kumwe nanje Fiden Niyongabo tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza mubandanya kumviza radio yanyu ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywa n'ibijwi rya Amerika mu intumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1.